Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi yitwa shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Muradukurikira kandi kuri Facebook no kuri Twitter. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Kazi mu biganiro byacu. Ndi kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo kuri Nosa.
Basubiranye inyuma karaba. Wabahawe yuko ku mitumba yabo batwara oya yabaye nyinshi kuruja yego. Bituma rero bavuga bagiza yuko ngo batakoze ngo babinjiranye abo mu yindi migambwe bigatuma ngo umugambo uri ku butegetsi ngo utakaza amajwi menshi.
Uyu ni Renova Ndumwami umushingamateka serukira urunana mizero y'Abarundi. Yemeza ko abayobozi indwi b'imitumba baherutse gukugwa mu kazi mu ntara ya Makamba bahowe ko abo barongoye batoye oya mu matora y'ibwirizwa shingiro aherutse kuba ibihakanwa na Mustaneri wa komine Makamba. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abanyagihugu bo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu Rwanda batewe barasahugwa hamwe n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye yose mugume ku maradiyo yanyu. Ekariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriye kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Baramutse Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abandi bimukira 63 barabuzwe irengero ku munsi wa mbere jo inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye mu ibahari Mediterane ni ku nkengera z'igihugu cya Libya. Ibyo byashikirijwe n'umuvugizi w'abasirikare ba Libya bakorera mu mazi ejo ku munsi wa mbere abicishije ku itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ku makuru avuga ko yahawe n'abarokotse babyiboneye. General Ayub Kaseme yavuze ko abimukira 41 bari bambaye ijakete zituma batibira aribo batabawe. Amakuru atangwa n'abarokotse avuga ko abari muri ubwo bwato bari 104 imbere yuko bwibira ku nkengera za Garabuili ni ku birometero 50 mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli ni muri ico gihugu ca Libya. Abakuru b'ihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika barashigikiye kandidatire y'u Rwanda yo kurongora ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiye mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa OIF nkuko amakuru ava mu diplomate yabibwiye itorokanizo ry'amakuru y'Ubufaransa AFP ejo ku munsi wa mbere. Umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'andi makungu Louise Mushikiwabo yatanguye kwiyamamariza ico kibanza kuva mu kwezi guheze. Iyo ngingo yo gushyigikira kandidatire yiwe yafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ihugu i New York muri mbarira ku murwa mukuru wa Mauritania nkuko byashikirijwe n'umwe mu bashingikiranganji b'imigenderanire aserukira igihugu kiri muri iryo shyirahamwe OIF. Ishyirahamwe OIF rigizwe n'ibihugu 84 hamwe n'abarorerezi. Umunyamabanga mukuru waryo Michael Jean w'imyaka 63 umunyakanada afise amamuko muri Haiti, manda yiwe irangirana n'ukwezi kwa 10 kuri imbere. Canada kirashigikiye ko arongora iyindi manda igira kabiri. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo muri indwi arafata urugendo ku nshuro ya gatatu ruzomushikana i Pyongyang ku murwa mukuru wa Korea ya Ruguru. Ni mu gihe hari amakenga ko mu gishingo cyo gusambura amahinguriro y'ibirwanisho by'ubumara bya nuclear na misile icyo gihugu cya Korea ya Ruguru gisa n'uko kiriko kirabikomeza. Pompeo yari yagize urugendo muri Korea ya Ruguru mu ntango z'uyu mwaka igihe yari arongoye ikigo Seiya kijejwe iperereza hanze y'igihugu. Atekanya kuba ari Pyongyang rero ku munsi wa kane gushika ku munsi wa gatandatu. Urwo rugendo ruzoba rukurikiye ibiganiro byabereye mu kibanza cyo gusamburiramwo ibirwanisho bya nuclear ku munsi w'Imana hagati ya ambasaderi wa Amerika muri Philippines Sung Kim hamwe n'intumwa za Korea ya Ruguru. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abategetsi b'ibiro by'imyamiramabi FBI bamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko bafashe umugabo yari afise umugambi wo kugaba igitero cy'iterabwoba ku munsi w'itariki 4 z'ukwezi kw'indwi turimwo mu gisagara cya Cleveland ni muri leta ya Ohio aho igihugu cha Leta Zunze za Amerika kizoba cibuka umunsi wo kwikukira. Uwo mugabo azwi ku izina rya Demetrius Pitts yavuze ko ari munywanyi wa Al-Qaeda yahagaritswe ku munsi w'Imana inyuma yo kubonana n'umukozi wa FBI yoberanije amubwira ko agamije gutega bombe ku munsi yo kwikukira mu gisagara cha Cleveland. Abategetsi bavuga ko uwo mugabo Pitts ni muri Amerika yiyunze n'iterabwoba muri Amerika nyene asanzwe aba mu cyungararo y'ico gisagara cha Cleveland asanzwe yarafise kahise kabi mu butungane bwa hano muri Leta Zunze za Amerika. Andres Manuel Lopez Obrador n'umutama w'imyaka 64 y'amavuko yatanguye umwuga wa politiki haraci imyaka itari mike akaba yarakoze mu mirwi yaharaniye agate y'abanyagihugu bato bato ejo ku munsi w'Imana niho yatsinda amatora y'umukuru w'igihugu cha Mexique. Lopez Obrador yatangaje ko leta yiwe yiteguriye kuzorwanya ruswa hamwe n'umuco kudahana ivyaha. Kikindi Lopez Obrador yiteguriye gukora no kwitaho cyane imigenderanire y'igihugu ciwe kurongora igihugu ciwe agiye kurongora murambabarira hamwe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'umukuru w'igihugu wacu Donald Trump. Ni mu gihe aho yariko yamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, Donald Trump yemereye abanyagihugu ba Amerika kwazotegeka Leta ya Mexique gukoresha uburyo bwayo mu kubaka uruhome rutandukanya ibyo bihugu bibiri.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, abanyagihugu bo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu bumanuko bw'u Rwanda barongeye gutegwa barasahugwa. Amakuru ijwi rya Amerika ryaronse nuko nta munyagihugu yahasize ubuzima. Mugenzi wacu Assumpta Kabo yaratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Mu ijoro ryakeye abantu bataramenyekana bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bongeye gutera abaturage mu murenge wa Nyabimata babasabura amatungo, ibiribwa, imyenda n'amafaranga. Amakuru aturuka muri ako karere aremeza ko aba bateye mu kagari ka Bihinga mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Abaturage n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko iki gitero cyabaye muri aka kagari mu gihe cya saa tanu z'ijoro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhinga Bwana Rubumba François Xavier yabwira ijwi rya Amerika ko kuko abagizi ba nabi bari bitwaye
binjira mu ngo kurugo ingo zegereye ku mudugudu ariko hegereye neza n'izingo zihera ku hafi ya parike ya Nyungwe. Bajya ku rugo kurundi bajyamo abantu barabasahura bakinjira mu nzu bamubaza amafaranga telefone kindi basanzemo nk'imyenda imyaka bakagitwara. Urwo baciragaho umuntu urugi cyangwa bakamusaba gukingura bamara kumubona bakamusaba amafaranga birangira bamuhatse n'imyaka ibyo babonye birangije mu rugo umuntu w'umugabo basanze bakamufata bugwate abo babatwaza imitwaro. Ageze nyine kwinjira mu muri Nyungwe babasubiza inyangwira ngo nibatahuke.
Bavuga uruhe rurimo?
Ikirundi kirimo Ikinyarwanda ni izina zo kuvanga nk'igiswahili ariko wumvaga nko ariho umukecuru umwe twari kuvugana ambwira ati bamba ngo mutama akazi nk'uduha amahera canke tukice urumva nikero.
Ubu abaturage bameze bate nyuma y'ibyo bintu? Ni ku nshuro ya kabiri bamerewe bate
abaturage? Ubu turi kumwe n'inzego za polisi maze kugirana nabo ibiganiro byo kubahumuriza barabyumva barabona ko hafatiwe n'ingamba zo kurushaho gukaza gushonga umutekano ku marondo.
Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amajwi yabo ashyirwa hanze bemeza ko abagizi ba nabi ntacyo basigaga mu nzu, imyaka, ibiryo, imyambaro byose babitwaraga. Aba baturage bavuze ko hari bagenzi babo icyenda batwaje abo babasaho ibyo bibye babageza mu ishyamba rya Nyungwe ariko ngo baje kubarekura basubira mu ngo zabo. Nubwo abaturage bemeza ko aba bateye barimo igitero kinini kigizwe n'abantu bagera kuri 8, guverineri w'intara y'amajyepfo muri Sankwano Rosa we yabwira ijwi rya Amerika ko ibyabaye mu ijoro ryakeye atari igitero gikanganye ahubwo ari abajura bari baje kwiba amatungo.
Abajura basanzwe ntabwo ari igitero
kandi ngo bari bafite imbunda.
Ntawabonye kabisa, njye bamubwira ko banabonye ko ari abajura bibye.
Ntabwo ari nka cya gitero cyabaye ubushize?
Ntabwo ari nka cyo, ntabwo ari 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 cyo,
abaturage bambwiye ko ngo bari abantu nka 80
baturage barakabiri naho ndi na bajura bambwiye ko ari abajura bari bakibihene nako we nta muhari nyene ina n'ikindi kintu kidasanzwe na bajura basanzwe nuko abaturage nyene bivugira icyo bashaka ariko nyamakuru akurikiranye bambwiye ko rwose atari igitero kumpira n'abajura ariko nta bajura pe
kugeza uwo makuru aturuka mu karere ka Nyaruguru muri uyu murenge wa Nyabimata aravuga ko kuva ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zirimo ingabo z'igihugu batangiye igikorwa cyo gushakisha abo bagabye igitero abaturage bavuga ko muri aya masaha batangiye inama y'abaturage n'inzego z'umutekano nibyo dushobokeye kuvugana na polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda ngo tumenye ibigiye gukorwa kuko telefoni zabo zigendanwa zitacagamo muri aka karere ka Nyaruguru harashize icyumweru n'igice habaye igitero cyaguyemo abantu babiri ndetse gikomeretsa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata uretse abo bantu babiri bishwe barashwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge Nsengiyumva Vincent agakomeretswa n'ayo masasu abo bari bateje igitero banatwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata ndetse n'icumbi yabagamo hamwe na moto y'umumotari wari uraho Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru naho ijwi rya Amerika ritashoboye kuvugana n'igipolisi mu itangazo igipolisi cy'u Rwanda cyasohoye kivuga ko abo bagizi ba nabi bivye ibintu by'abanyagihugu birimo amatungo n'ibiribwa banarasa hejuru bagamije gutera ubwoba abanyagihugu abo bagizi ba nabi bategetse bamwe mu banyagihugu kubatwaza ibyo bivye bahava barabarekura bamaze guteshwa n'abashinzwe umutekano baciye batabara igipolisi cy'u Rwanda kivuga ko abo bagizi ba nabi bateye baturutse mu gihugu cy'u Burundi baciye mu ishamba rya Nyungwe ari naryo baciyemo basubirayo ibi bibaye hafi indwi zibiri ziheze muri ako karere habaye igitero nk'icyo tuve mu Rwanda tuje mu Burundi abarongoye imitumba indwi n'umutumba wa Gitaba muri komine Makamba bakuwe mu kazi kuwa gatanu w'indwi iheze bemeza ko bahowe ko abo bayoboye batoye oya mu matora heruka yamara mustanere wa komine Makamba arabihakana inkuru ya mugenzi wacu Chrissy Munezero
bateruye abantu batanu bose batowe ku mutumba barabakuye umuntu yace yibaza none ko bakuye batanu bazosubiramo amatora yandi canke bazosubiza aho bande
cabaye igitangaro bakuru b'imitumba ndwiye muri komine Makamba aho bumviye ko basubirijwe n'abandi Tarsis Nimubona yahora arongoye umutumba Nyabangwe yemeza ko imvo n'imvano y'iryo kugwa ry'abakuru b'imitumba ndwi abahanuzi b'imitumba batanu bahora barongoye umutumba Nyabigina hamwe n'umukuru wa zone Gitaba ari uko utwo turere twavuyemo amajwi menshi y'abatoye oya mu matora y'idizwa nshingiro aherutse
mwese dushikanzwe ngo none ngo ku mutumba turongoye ngo hatote oya niwe twari barahamagaye ngo bifuze hanyuma basabara abashinzwe niwe byaramba bagi cyane kuba n'itoro n'abene k'ibihugu hanyuma nibo baturuka kuwungura rero twese tufite akababaro cyane kubona
Mushingamateka Renovandi w'umwami aserukira Runani amizero y'abarundi mu ntara za Makamba Rutana na Rwigi Urunani rwari imbere mu kwigisha kutemeza ibwizwa nshingiro riherutse gutogwa mu kwezi kwa gatanu avuga ko afise amakenga ko ivyabaye muri komine Makamba bishobora gutandukira iyindi mihingo kuko kubwiwe abakuwe bazize oya
tugerageje kubaza icyatumye abakura baratubwiye yuko ngo biganyaje nabi ngo imbere y'amatora ya ego na oya ajya amatora y'ibizi y'ukomeza ibizwa shingiro ngo no munyuma y'amatora ngo bitwa ngo biganyaje nabi ariko uri kurasubiranye inyuma karaba wabahawe yuko ku mitumba yabo batwara oya yabaye nyinshi kurusha ego bituma rero bavuga bagiza yuko ngo batakoze ngo babinjiranye abo mu yindi migambwe bigatuma ngo umugambo uri ku butegetsi ngo utakaza amajwi menshi nico gituma rero n'ahandi byashobora gushikayo ntizotangaza
Jafet Ntungwa nayo musantere wa komine Makamba nahatashimye kuvugira kuri mikro yamenyesheje ko inama mpanuzwa jambo ya komine Makamba yakuye abo batware bahogwa ko batakishoboye kurangura neza amabanga bashinzwe musantere wa komine Makamba yongeye avuga ko buno nyene abo bakuwe baciye basubirizwa bisunze itegeko rigenga amatora aba bakurikira ku rutonde rw'abitoje mu matora y'2015 bakaba aribo bahashizwe izo nsiguro ntizishimisha umushinga mateka kandi w'umwami abona yuko zidafashe
oya sivyo kuko umustantire w'inyene yabavuga bati nimba ari komine ibirazwa hari gukurwa umustantire kuko nibo batabayigije neza ariko baciye batubakura aho babona bakengereye canke barenganije mategeko nyakurikijwe namba n'uyu munsi nanyo mbaza abo bantu bakuwe bambwiye yuko abanyagihugu bonye ndabari ko baridoga yuko vyakozwe bidaciye mu mategeko birabonekana yuko naho abanyagihugu bidoga aho ntibasubira gusubira inyuma baramaze kubakura
bamwe mu ndongozi zaho mu ntara ya Makamba bigaragaje ko bashigikiye gutora oya mu matora aherutse yibwirizwa nshingiro bamenyesha ko bafise impungenge ko bashobora gukugwa mu mabanga yabo bazirimvo za politiki akarorero nakuye umukozi mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi aho mu ntara ya Makamba avuga ko yahagaritswe mu kazi mu kurindira ko amenyeshwa ibyo yagirizwa aho bagasaba abarongo intwaro ku rwego rw'igihugu kuraba katabozira ivyiviro vyabo vya politike si munezero mu ntara ya Makamba kubwijwe rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Kuri nkuru tukiri mu Burundi ubushikiranganje bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga buherutse gusohora ingingo ibuza ko abigeme batwaye inda basubira kwakirwa mu mashure shingiro n'inyuma yaho iyo ngingo ifata kandi n'abasore baziratwaje mu gihe arabanyeshure mu ntara ya Kirundo abavyeyi n'abanyeshure bamwe bavuga ko ije hageze abandi bakabona ko itarikuye gufatwa inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
iyo ngingo iri mwikete umushikiranganji w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Jean-Jean Ndirahisha yarungikiye abayobozi b'indero mu ntara ku itariki 26 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo iyo kete gisunga icegeranyo kivyihwejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu biraba ibibazo by'abanyagihugu cabinet civil du président ku bijyanye n'ubusuma bw'impapuro zironswa abanyeshuri agace ka mbere k'ibisabwa gukurikizwa mu mashure muri iryo kete kavuga ko abanyeshuri bizogaragara ko bamenye biciye mu busuma basubizwa inyuma bibaye ngombwa bakirukanwa burundu mu mashure mu gace ka kabiri iryo kete rivuga ko ingingo zose zizoba zafashwe kugira bamenye biciye mu busuma zizohanagurwa mu gace kagira gatatu niho iryo kete ritomora ko abigeme batwaye inda baciga mu mashure shingiro n'inyuma yayo batarekuriwe gusubira kwakirwa mu mashure bavuyemo iyo ngingo ifata kandi abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshuri ku ruhande rw'abanyeshuri babigeme iyo ngingo ntiyubahiriza agateka k'umwigeme
ngo ntitubishima nyene kuko hari igihe bishika nyene umuntu atari itsitse ngo nyene bogihindura nyene hama bakaguma babandanya biga
bona menga bareka kubera hari igihe bishika nyene umuntu atari igitegure hanyuma umuntu akisubira ko agasubira nyene ku ishuri agateka k'umwigeme bagasubira inyuma rwose kubera hari igihe yisubira ko nyene akihanura nyene
byari byo nuko gusa bigoye mba kuyantara ni atari nyene ubwo boza n'indi sisteme bakabigisha uko babigenza ego bakwisubira ko bakabira abasi agatuma asubira ku ishure apedeze
n'inyuma y'imyaka ibiri
abaye hano yashabona nyene urazi ko kigukoze kabiri kiyagisa kuri me
ku ruhande rw'abanyeshuri b'abasore iyo ngingo bayibona ugutandukanye
azayikinye neza nkuru ashobora umukobwa agenda nko kumutesa sanga umuceye impinda sanga umukobwa ngo agwaye umugira wa sida sanga nawe umugira wa sida araguteje cyangwa umuhungu sanga uyu umugira wa sida nawe uramuteje kandi no kwishure ugaca muva mu mwese urumva yuko mwese mu mamyonone kiri na yena ya kiri sawa kandi nyine twasaze nk'uburu nk'umukobwa ujya wavuye nko mu ishuri kubera wabyaye ugarutse ujya niho ugifite agateka kabige
kwera warabaze kwa umukenyezi
iyo ngingo nishoboka iyo onya ucabajana ahubwo umukobwa cankwe umuhungu umuhungu arashaka kubandanya yiga ariko umukobwa urumva ntizaba bigikunze
ku ruhande rw'ababyeyi hari ababona ko yaje hageze
ko ibyabuze byari byo kubera utwaye inda wamara kubyara ukashura mu ishure abanyene bose baca babwira akamenyera agaca bavuga ati na kare nuko uza turabyara aca dusubira mu mashuri ngira byoca bigabanuka umukobwa wese aharavuga ati tije naho notwara inda tikazima nzogenda ku ishure nkiyi muga kuba bafashe iyo ngingo ahari ariyubara akavuga ati je hamwe notwara inda noca mvamo mu ishuri none reka nihangane cyane impfume nyine nkoresha ibintu byo kwikingira kugira ndabe ko noguma niga nkaronka ubuzima bwe
hari kandi n'abandi babona ko isubiza inyuma iterambere ry'umwigeme
numva ko nange ntibereye ndurumva none hari inzasikirwa agatwara iyo nda agatahabonuka iyo ngingo yo gutuma adashobora kwisura ubuzima bwiwe buba burimo burasira noneho rero bizotsa biti inyuma gose gusanga besi ijya myaka baba barimwo ikaborohereza sembona ko bahora ubusa bakagira bakabandanya ubise ubujya inza yitwara akabandanya kwiga
n'iki gihe kwanza tugezemo mbona nko kuri urwo rwego nyine rw'abantu nze rw'abigeme barakunze kugira izo nda bakiri batoyi biga urumva biciye bishita rero leta ikaca bafatira icyo gihano numva nyine ko umenga byatera bica inyuma rwose muri ako gace iryo kete ritomora ko abanyeshuri birukanwe bashobora kwakirwa mu mashuri y'imyuga cyangwa y'ubuhinga agace ka kane k'ibisabwa gukurikizwa muri iryo kete ry'umushikiranganji w'indero kavuga ko uwo bizogaragara bya hafi cyangwa bya kure ko yagize uruhara mu busuma bw'impapuro ndangashure cyane n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina azohanwa hakurikijwe amategeko agenga akazi na mpanabyaha ntitwashoboye kuronka abarongoye amashyirahamwe akorera mu gisata cy'indero kugira bagire icyo bashyikirije kuri iyo ngingo ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Juma Edouard abuvugira yabwiye Ijwi rya Amerika ko atacyo yoshyikiriza kuri iyo ngingo muri uno mwanya mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru ubunaho n'uwa mwanya w'amakuru ya sport n'imikino mugenzi wacu Fidel Niyongabo agiye kutubwira ibijyanye n'imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burusiya Fidel
urakoze Oriane ejo ku munsi wa mbere wari umunsi ugira uwa 18 w'inkino zo mu ntango z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burusiya mu nkino zabaye ejo ku munsi wa mbere za 18 Brazil yatsinze Mexico iritsindo 2-0 iri tsindo byinjijwe n'abakinnyi Neymar ku munota wa 51 hamwe na Roberto Firmino ku munota wa 88 Murundi rukino rugira kabiri Ububiligi bwatsinze Ubuyapani iritsindo 3-2 abakinnyi binjije ibitsindo ku ruhande rw'Ububiligi ni Jan Vertonghen ku munota wa 69 Marwan Fellaini ku munota wa 74 na Nasser Chadli ku munota wa 79 ku ruhande rw'Ubuyapani abakinnyi binjije ibitsindo ni Genki Haraguchi ku munota wa 48 na Takashi Inui ku munota wa 52 mu nkino zo muri 18 ziza kuba uno munsi kuwa kabiri Ubwongereza buza guhura na Colombia mu gihe Ubusweda buza gukina n'Ubuswisi mu nkino zabaye ku munsi w'Imana Uburusiya bwatsinze Espanya amapenalti 4-3 inyuma y'uko imigwi irangije ivise igitsindo ku kindi mu kiringo 19:90 yahariwe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru no mu kiringo 19:30 y'inyuma yaho Croatia yatsinze Denmark amapenalti 3-2 iyo migwi uko ari ibiri yari yarangije inganya igitsindo ku kindi mu kiringo 19:90 yahariwe mu bisanzwe urukino n'iminota 30 y'inyuma yaho naho mu nkino za 18 zabaye ku munsi wa 6-7 turangije Ubufaransa bwatsinze Argentine ibitsindo 4-3 ku ruhande rw'Ubufaransa ibitsindo byinjijwe n'abakinnyi Antoine Griezmann kuri penalti ku munota wa 19 Benjamin Pavard ku munota wa 57 na Kylian Mbappe ku munota wa 64 n'umunota wa 68 ku ruhande rwa Argentine ibitsindo byinjijwe na Angel Di Maria ku munota wa 41 Mercado kumunota wa milongine numunani na Sergio Aguero kumunota wa milongichenda na gatatu. Murundi rukino Uruguay ya sinze Portugal vitsindo vivili kuri kimwe. Kuruande kwa Uruguay vya vitsindo vinji juwe na waki Edinson Cavani kumunota windwi na milongichandatu na kariri. Na hoku kuruande kwa Portugal vitsindo chinji juwe numu kinyi pepe. Imigwi imaze kuunguruza kushikubu muri kimwe cha kane chiki gikombe chisi yose nubu France Uruguay. Uburusiya, Croatia, Brazil n'Ububiligi. Inkino zo muri kimwe cya kane cy'iki gikombe cy'isi yose zizoba ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu w'indwi turimwo. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kamaramaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi ntiyavuzweho rumwe. Yateye benshi gukeka ko Perezida Pierre Nkurunziza ashobora kwiyongeza izindi manda ebyiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanenze iyi kamaramaka kubera kwitakozwe mu mucyo, kubera gufunga ibitangazamakuru no gushyira ingufu ku baturage kugira ngo batore yego. Pierre Nkurunziza yatowe bwa mbere mu 2005 n'Inteko Ishinga Amategeko. Yongeye gutorwa na rubanda mu 2010. Mu 2015 yatangaje ko aziyamamariza indi manda ku buryo bunyuranyije n'amasezerano yarusha. Icyemezo cye cyateje amakimbirane n'ibibazo by'umutekano bikomeye n'ubu igihugu kitarabasha kwivanamo. Muri ibi bibazo harimo abashatse gukora kudeta, imyivumbagatanyo y'abaturage, ibikorwa bya guverinoma byo guhashya iyi myivumbagatanyo no guhunga kw'abantu benshi. Mu 2015 Nkurunziza yongeye gutorwa muri ibi bibazo byose. Mu kwezi kwa gatanu 2018 ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ryakoresheje kamarampaka y'itegeko nshinga rishya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi mahanga batangaje impungenge ko gutoza itegeko nshinga rivuguruye bishobora kugaragara nk'aho ari uburyo bwo gukuraho umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu kugira ngo Perezida Nkurunziza azongere yiyamamaze. Nyamara ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatandatu 2018 ubwe yitangarije ko atazitoza mu 2020. Byatunguye benshi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, yasohoye itangazo rigira riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye neza icyemezo cya Perezida Nkurunziza gishimangira isezerano yagiriye Abarundi mu 2015 ko mu 2020 ibiringo bye bizaba birangiye. Icyemezo cye gishobora kuba intambwe ikomeye muri demokarasi y'u Burundi no kubera urugero rwiza abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere. Itangazo rirakomeza riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika isabye guverinoma y'u Burundi gufata ingamba zo guteza imbere imitegekere myiza, kubaha uburenganzira bwa muntu, gufungura urubuga rwa politiki no kubaha ubwisanzure bw'itangazamakuru. Izi ngamba ni ngombwa rwose kugira ngo ipiganwa mu matora yo mu 2020 rizabe mu bwisanzure no mu mucyo. Itangazo rirasoza rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gusezeranya Abarundi ubushake bwayo bwo gukomeza gufatanya nabo kugira ngo bagere ku mahoro n'iterambere birambye.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turabashimiye mwese ko namwe duteze amatwi, turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, dushimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri micro i Washington DC, mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza, ndabasaba no kubandanya mwumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.